Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mironeza nchuti muteza matuku ibiganiro vijiju ya Amerika risamira na i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tulikumwe mu biganiro vya rino genekerezo. Mwristri ya 18 mulikumwe na Joe Diani na Hazwe ndongo ibiganiro vya no mganya.
Ikibazo cy'impunzi bitegerezo gutore gutimo byambe ko ndiwovuga ngo uri kuhindura ibyo uhindura uri kugobabwira amatora abantu mu majana 5 bari hanze abantu imiliyoni zine zitanu banyegeye.
Uni Leon Sengenda Kumana icegera curongo uyu mugambwe sa wanyafrode bo mu gihugu c'u Burundi avuga bimwe mu bibwirizwa gukorwa mu gisata c'impunzi imbere y'amatora ategekanijwe kuba muri 2020 mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make yuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya babaye barasibije ibirori byo kurahiza umukuru wabo Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu yanse kwita amatora y'ico gihugu mu kwezi kwa cumi. Ivyo yabishikijwe byashikijwe n'umugambwe iwe kuri no w'Imana Runani Naza rurikiyemo abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwari rwateguye ibirori byo kurahiza Odinga nk'umukuru w'igihugu kuri no wa kabiri. Umunsi Kenya yihimbaza intayo kwikukira nyuma y'indwi zibiri Perezida Uhuru Kenyatta arahiye ikiringo ca kabiri c'umukuru w'igihugu. Ubwo Runani Naza rwatangaje ko iyo ngingo yafashwe nyuma y'imibonano ikomeye rwagiranye n'impande zitari nke mu gihugu no makungu ariko batashimye gutomora baribo. Mushikiriza amazi mukuru wa Repubulika yaranira Kenya ya Repubulika muri Kenya yari yaragabishije mu ndwi iheze ko mu gihe Raila Odinga yoramuka arahiye yobahemukiye igihugu kandi ico gihano gihanwa n'ico gihano gihanishwa igihano ico ivyo bihanishwa igihano co gupfa muri Kenya. Ibiziga by'abasirikare 15 ba ONU baturuka muri Tanzania biciwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitegekanijwe ko batahukanwa muri Tanzania ku munsi wa kabiri canke kwa gatatu. Ivyo vyatangajwe kuno w'Imana n'igisirikare ca Tanzania. ONU isigura ko abasirikare biciwe ahitwa Semuliki ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko ku munsi wa kane w'indwi iheze bishwe n'abarwanyi b'umuhali IDF barwanya intwaro ya Yoweri Museveni haraheze imyaka 31. Muri Tanzania General James Mwakibolwa agira kabiri mu butegetsi bwa gisirikare yavuze ko abasirikare baguye mu ntambara yamaze amasaha 13 barwana nabo barwanyi ba ADF bari baje kubatera. Ishami mpuzamakungu ONU ritangaza ko muri Somalia abanyagihugu barenga 4,500 bamaze kwicwa abandi barakomereka mu ntambara yabaye kuva muri 2016. Ibiro by'agateka ka muntu muri ONU hamwe n'igisata cha ONU kiriko kirafasha muri Somalia byarasohoye raporo yerekana uruhara impande ziri mu ntambara muri Somalia zagize mu kwica abanyagihugu. Mu matohoza yibanze ku kiringo kiva mu ntango z'umwaka wa 2016 gushika mu kwezi kwa 10 2017, ONU yatohoje abanyagihugu 78,000 ko aribo bishwe hamwe n'abandi 2,507 bakomeretse cane. Muri abo Al-Shabab yishe 60%. Radijugi Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumvikanira vyacu ni ku rubuga rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Abana babiri baritavye Imana kuri no w'Imana biturutse ku mvura y'isegenya yaguye muri komini Uganda y'intara ya Cibitoke. Amazu atari make arabomoka imirima nayo irononekara kubera iyo mvura nyene. Mbega hisenzi ko banyankakoreje rya Amerika mu ntara ya Cibitoke yanyarukiye aho vyabereye.
Igisagara cha Buganda kiri hefo ibarabara ya Bujumbura Rugombo nicho cyahuye n'amasanga nyaturutse ku mvura nyinshi yaguye kuri w'Imana ivanze n'umuyaga w'igihuhusi. Umukuru w'umutumba Gasenyi Niyonzima Edi wasinzikaye cyane yemeza ko iyo mvura yononye ibitari bike mu miryango y'abaraye babuze kubera imyuzure yateye igahitana abana babiri ntibari bafise ayo bacira nayo bamira. Mu gitondo cuno wa mbere umukenyezi Irankunda Bienvenue ntiyashoboye guha ikiganiro Ijwi rya Amerika kubera mari aririra ikibondo cibo cyahitanywe n'umwuzure. Bigirimana Pasikari umugabo w'umukenyezi yari umutima amenyo yabwijwe rya Amerika ingene yakiriye iyo nkuru y'umubabaro.
Tewe nari ku kazi ka misi yose numva bambikira ko umwana wagiye, nayo mpamvu byabaye ngombwa nuko canza tugenda kurondera, ariko ntibyabaye bigikunda ko tumutora ariho twarageze kure turenga nk'ibirometero nka 2 umugabo kumbe yasigaye ruguru aho yagomeye maze kugoma baje mu nyuma niwe bamutoye. Yego,
iyo mvura yisegenya yahitanye ubuzima bw'abantu n'ibintu. Abanyabuganda baraye bashikiwe n'ivyago bavuga ko itunganywa igisagara cabo riri mu bituma haba imyuzure muri no minsi imvura igwa ari nyinshi. Bafise ico basaba
ico byaturutse ko n'ibintu bimaze iminsi bimwe bigeraneye igisagara ca Buganda. Mu mvuzo bwa mbere ico nobona nuko maparasera yacu ntabwo ateguye mu buryo bwa kijambere, ni naho duti mfane kubyerekeye amazi yigwirirana rirenze urugero. Ni leta yo kora kugira ngo ibifise ububasha kugira ngo ibi byose bishobore guhagara.
Dufise ishavu rikomeye cyane na cyane cyane twari tuye abategetsi igihe bari kubakira ibarabara rya Sojeye. Twabasaba yuko imifurege yose bayitwubakira bakayirenza igisagara nk'uko n'ahandi mu Nyamitanga Kagunuzi bagiye babikora, ariko twebwe ico gihe abategetsi bacu ntibatwumvirije ntaco byavuyemo. Urabona rero ingaruka y'ibyo atacho byavuyemo. Twasaba rero ko mu by'ukuri nyamba byoshoboka yimifurege batatwubaki ngirengana igisagara ko boyisubiramwe bakayubakira bakayihinzira imwe amazi agafata umurongo bayubakiye ataca mu mihana y'abantu agenda aratwara ibintu by'abantu n'abantu.
Mustanderi wa komine Buganda Emmanuel Bigirimana aremeza ko hagiye kugira igikozwe kuri ibyo byo guca imigende y'amazi no gusabira imfashanyo imiryango irenga 50 idafite iki kumusaya kubera imyuzure yatumye uburaro bwayo busambuka. Abakozi b'Imana 4 bo mu idini ya Emmanuel ahe Buganda barakomeretse cyane baguwe ko n'impume z'urwo rusengero nk'uko byemezwa n'abajeje intwaro. Eka n'ibiti bicako umuyaga nkuba byarahenutse kubera igihugu uhusi ivyatumye habo bukene bw'umuyaga nkuba abawukoresha ahe Buganda bagasaba ibikorwa byihuta byo gusanura uwo muyaga nkuba utunze abantu benshi muri komine Buganda y'Intara Cibitoke. Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika.
Evariste Nzikobanyanka arakenuye mu kanya isase ca dutandukira igisata c'impunzi z'abarundi. Mwiganiro bihuza abarundi byarimaze iminsi bibera arusha muri Tanzania. Ikibazo c'impunzi carateye impari zitari nke, ico bikoze abanyepolitiki bose barahuriza ko hakwiye kujaho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kubasubiza mu vyabo, ariko bamwe muri abo bahunze bo bivugira ko bataratekanirwa kugira ngo bashobore gutahuka. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu yarusha Pierre Claver niyo nkuru yakurikiranye ivyo biganiro kuva bigitangura gushika bihere.
Ikibazo c'impunzi z'abarundi bahunza kuva mu mwaka w'2015 caratwaye umwanya munini mu biganiro byari bimaze iminsi bihuza abarundi byarangiye kundwa iheze. Umugambwe sabanya Frodebu ubona ko amatora y'umwaka w'2020 yarakwiye gutegurwa impunzi zose zamaze gutahukanwa. Rero nsengenda ku mana nicege yacu twara uwo mugambwe.
Muri imwe nariko ndakubwira by'umwuka mwiza impunzi abapfunzwe abanyegeye hari n'abanyegeye mutazi kandi bo benshi haja mu gihugu no mu mugambo uri kutegetsa aho abanyegeye bipfuza ko ibintu byo hinduka mugabo karaho babivugira ni benshi. Ngira ngo uwo baharura turarenga imilyoni 2-3 bipfuza ko ibintu byo hinduka mu gihugu cy'Uburundi mugabo tukabara aho tuvugira. Rero urumva yuko ikibazo cy'impunzi kwitegerezwa gutorega utimu byambe ko ndiwovuga ngo uri kuhindura ibyo uhindura uri kugomba kugira amatora abantu 500,000 bari hanze, abantu imiliyoni 4-5 banyegeye, abantu 10,000 bari mu gasho. Aye matare ya matora bwoko
no mugambwe iprona uturukamo icegera cambere co mukuru w'igihugu niko bibona. Abel Gashatsi aramutswa uwo mugambwe yasavye umuhuza ko yofasha kugira ngo ico kibazo c'impunzi kive mu nzira.
Turavuga yuko aya matora yoba abandi bose bari mu gihugu nico gituma turavye niki naho umutekano ugeze mu gihugu turabona ko intambwe ishimishije tugasaba ibiro by'umuhuza tugasaba leta y'u Burundi ndetse hasere n'amakungu ko bofasha kugira ngo impunzi zitahuke
izo mpunzi zivugwa ishami mpuza makungu HCR rijejejwe rivuga ko barenga 410,000 ubu ico gitegere nticemewe n'intumwa ya leta mu biganiro Trans Ntayiraja uwo mwunganize mu bushikiranganje bw'intora ya gati mu gihugu ari nabwo bwitaho ku munsi ico kibazo c'impunzi avuga ko ico gitegere cabwirizwa kuba caragabanutse kuko abamaze guhunguka barenga 200,000 yizeza impunzi ku mutekano w'abatahutse ucungerwa bikwiye
nabomba rero kumuza bene wacu ubu tuvugana hamaze gutabarenga 200 baguma baza kuva tugize ya nama ariko nabaga gutera kamu nabandi bose bari mu Rwanda mu Buganda Tanzania n'ahandi nabo nyene ko turi ntambwe kugira ngo bashishikare gutaha kuko haramara no mutekano baze turime twahiga gucacha no kuri turabahumurije ariko tugasaba kandi nibihugu bimwe byo mu karere ko byoborohereza mu Rwanda ntibaborohereza batuvugisha ukuri kuko ushase gutataje mu kinyegero biheza bikamugora utuvugana muri uwo mwaka gushika mu kwezi kwindi twatumaze kwakira abashika 300 bavuye mu mahama mugabo baza batorose kugira uyimenye aca kwereka kije gukorashere iba yaramuhaye urumva ko ari kibazo nibareke uko amateka mu tabakungu aratomoye iyo umuntu yahunze hanyuma agashaka gutaha no kurenganzira bwiwe niho
umutekano wabo muri tegeko
hamaze kuza barenga 200 nta numwe yidoga murakoze
naho biruko bamwe muri abo bahamagarirwa gutahuka twaganiriye bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania bavuga ko bataratekanirwa kugira ngo batahuke
uhunguka niko gushaka kumuntu yeki na harene desaba no kuba bena ndetse ukumba kigihugu kiratekanye hanyuma bakatwemerera yuko umuhashike mu gihugu nicyo yari mwo kazo bishikiramwo ariho nk'abantu turi kumenya rugusuba turetse kuri ministeri y'u Burundi ubwo cyo ni kintu bakora nyine bashobora kugiye gushikiramwo
n'uzana n'abashya abandi bandi politike barahunze bagashaka amajambo bose akatuhumuriza ati mutaka ku mihafa ya leta nyine twahunga ibishoboka
urebye kujya kubona abantu baguma banyururwa hirya no hino uko kuntu wowe bakwiyumvire baba bakwishe wowe bakwiyumvire atanikerambere na rimwe ushobora kubakora ahantu urumva ntatanditswe nibyo uno muhisi gihagaze kuko ni wowe uhunguka atanakimwe uzokora
leta y'u Burundi iherutse kurungika intumwa mu makambi nka yose y'impunzi kubahamagarira gutahuka kubaka igihugu cabibarutse ibiharuro by'ishamwe mpuzamakungu HCR gitaye impunzi byerekana ko giteze ko gushika mu mpera z'uno mwaka hazoba hamaze gutahuka abarenga gato 12,000 n'umugambi uzobandanya no kumwakuza hagahunguka abarenga 60,000 Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenwe nawe nyene tukivuga ivyerekeye impunzi z'abarundi abagendana ubumuga bo mu ikambi yo mu Rusenda bavuga ko bahangayikishuje no kutavuzwa indwara zikomeye bagendana ishami rya ONU ribitaho RCR ryo ribahumuriza ko rigiye kwihutira gukemura ico kibazo Vedaste Ngabo akoreje rya Amerika muri Congo.
Gusuzugurwa kugira isoni mu bandi ndetse no kutavuzwa indwara zikomeye ni bimwe mu bibazo by'ingutu ababana n'umuga butandukanye bo muri inkambi bavuga yuko bakunda kugenda bahura nabyo nkuko bisobanurwa na Ndikumana Jean Baptiste umwe mu bagendana ubumuga babarizwa mu nkambi yo mu Rusenda
twebwe kuvugwa kwacu hariho izingwara zikomeye cyane gose urabona za kronike ndizivugwa nkuko bikwiye niyo giye kwa muganga bagusondeka ibiri iki kinini kimwe cyangwa ibibiri icyo dusaba rero iki kinini kuvugwa niba hari ba specialist bizongwara bakazivuga turagwara indwara z'umutima turagwara indwara za estoma ama diabete chronique turagwara amafigo ibintu bya chronique apana bisanzwe nka je ngwara ndagwa ya maso ndiko ndasaba ubuvuzi bukomeye niyo ngiye kwa muganga bampa umuti w'intuze yutunirwe tubiri dutatu iyo giye kuvuga indwara zikomeye ni hamwe akubwira ngo ejo rindira cyangwa turagwa ibinini ukabura burinini nani
Rwanda gushamye by'umujyango w'abibumbye gitaye impunzi HCR ubwo hizizwaga umunsi w'abagendana ubumuga mu nkambi yo mu Rusenda tariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2017 umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'impunzi muri HCR bwana Zazu Gabriel yavuze yuko bagiye gutangira kujyana kuvuriza ibuvira abafite indwara zikomeye 25 aba bagendana ubumuga bakomeza kandi kugaragaza izindi mbogamizi bagenda bahura nazo zirimo kuba hari abahabwa igishoro cyo gutangira kwihangira imbere imirimo abandi nabo icyo gishoro ntikibagereho kandi bose bafite ubumuga
tumaze kumva twe turaho batubwira ko hari abarose ibihumbi janaja nabyo byo gukora imigambi akabatani inama twumva ko natwe dushobora gushikirwa tukaba tugumye uko tukaba twumva ko ubu bariko barategura guha bari mu mashyirahamwe mugabo nayo mashyirahamwe tukaba tubona ingene ari karakogwa bakavuga ko bya bindi byahabwa abantu umuntu umwe ibihumbi jana bishobora guhabwa abantu nka 10 cyangwa 20 bakoraniye hamwe bitera icuka kibi rero kuri babona umwe agenda n'ubumuga nkawe yaronse ibihumbi jana biri hamwe akaza kwikorera umugambi duka tusanga ibyo bihumbi jana rero no munsi umugambi uciyuhinduka bihawe abantu 10 cyangwa 15 bakoraniye hamwe urumva hico rero gicatuguye neza naho turiko turagerageza kuja hamwe iboneka ko harabari bagenzi bacu bariko batwigamba bavuga ko bo baronse umwumwe amafaranga atubanutse mugabo umwe abaye nabo bakaba bagiye gusangira bangana na 10 cyangwa 15 amahera angana na yarose umuntu
umuyobozi uhagarariye abagendana ubumuga muri inkambi bwana Habumuremyi Remi asaba amashyirahamwe akorera muri inkambi yo mu Rusenda ubufasha kugira ngo bakomeze guteza imbere imishinga batangije
kwari nkanije tugira amashyirahamwe yo gukora amasafuriya n'amasafuriya ngura amapasa gorori impuzu gukora amagati to bakora mu mikate n'ibindi turashinga amashyirahamwe yo korora inkoko itatu ibyo twage twunganya mu buryo buke dufise ubukene bwacu ama twasaba muri kuri abashobora nko kudufasha kugira ngo iyo migambi itere imbere ngabo ahanini turafise ibibazo kenshi na kenshi rimwe na rimwe iyo turiko turumvisha abagendana b'umuga ntibabyumva kuba ngo bacavuga ati ibyo gutanga amafaranga tugendana b'umuga dushobora kuyaronka kuko muri aziko abagendana b'umuga bikunda kubagora nicyo gituma twe tubasaba aseri na sende na arde bashobora kudufasha kugira ngo by'ukuri muri iyo migambi baduhe uburyo kugira ngo ishobore gutera imbere
hari inkunga ngo babahaye iyo nkunga mwayikoresheje gute ngo ari abayibonye abandi ntibayibona
muri ibyo ntabwo yasanzwe igendanira abagendana b'umuga yari abatama b'umuga n'abarwayi umugera ariko baracaguye ngo bake bari kurusha sino vako ari ibyo abagendana b'umuga tubwe igice abagendana b'umuga nta kintu kiboneka ndabona abamaze kubona iyo mfashanyo nk'abantu 15 ndetse ko hari n'abandi bake bashaka ku 10 baba bimereje kuronka iyo navuga ko bwo kwihangana kuko twese turi cyarindiye ko batwemera ko bashobora kudufasha kuko hari n'imugambi bavuga ko bimereje gufasha abari mashyirahamwe bagendana ubumuga
tubamenyeshe yuko muri inkambi yo mu Rusenda habarigwa abagendana ubumuga barenga 500 ariko bagifite n'ibibazo byo kutagira amashuri yabagenewe badasenga bo ku bwijwi ry'Amerika mu Rusenda wo mu ntara y'Amajyepfo
Tocabandanya namakuru avugwa mu gisata c'impunzi z'abarundi kuri no w'Imana niho abahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bahimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uwo munsi wateguwe n'ugwaruka kugira ngo gwibukanye karanga ku Burundi inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana adukorera mu gihugu cy'u Rwanda
Umurisho w'ingoma niho uguruye umunsi ugaruka rw'abarundi rwahungiye mu gihugu cy'u Rwanda rwahariye guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro umwe mu baserukira amashyirahamwe y'ugwaruka yatunganije umunsi mukuru amenyesha ko intumbero yabo kwari uguhuza abarundi na cyane cyane ugwaruka kugira basubire baronka karyo ko kuvugana ibijyanye n'akaranga k'u Burundi n'ibyiza byari bikagize
icatumye ca mbere tubyiyumvira twaragomba yuko abarundi bahungiye ngaha I Kigali twosubira guhura tukicarana turaraba ikintu coshobora kuduhuza kandi gihuza abarundi bose mu butandukane bwabo dusangana umuganuro twafashe nk'umuganuro n'atamwami dufise ngaha mu buhungiro kugira ngo umwe wese yumve yuko bimuraba kuko mu ntwara ya cami abarundi ntibari bari nice bose bari yumva yuko ari abana b'umwami nawe umwami nawe akaba se barundi niyo mpamvu twiyumviriye gukoranya abarundi tubicishije mu munsi mukuru w'umuganuro no gusangirira hamwe ibya kera ibya kahise n'imigenzo ya kera bihurikiye mu mfungurwa canke mu nyigisho nziza zari ziri muri iyo migenzo ya kera
umwana akiri muto yari yitavye ivyo birori amenyesha ko yahungukiye vyinshi cane
nakwiye vyinshi cane bikomeye kuko jewe guhera mu niga muri primaire cyangwa mu yindi minsi yose niga ibintu n'ibyambere nayo nzumvise ntahora numva ngo umuganuro rw'ababyeyi barimbira mugabo nta kintu na kimwe nari ndabiziho haba ku mateka haba ku bya basogokuru na basogokuruza mugabo uno munsi rero mvuye hano menye byinshi cyane
nk'ibiki
ingene abami bakora uko batubwiye ku byerekeye fayo ingene umwami yatumiraga igihugu cyose akaza azana abantu agaterekera agaha imyaka ibintu byinshi nyine badusiguriye byinshi cyane
wabishimye
nabishimye cyane ahubwo saba yuko byokongera bishobotse bikazobera no mu gihugu cyacu
ibyo birori byo guhimbaza umunsi mukuru w'umuganuro n'abahumure bari babyitabiriye uno mutama w'imyaka 77 amenyesha ko bihimbaye cyane kubona urwaruka rwiyumvira ko n'impunzi zikeneye kuguma zitaho ibijyanye n'imigenzo igihugu cyabo
uyu munsi mukuru w'umuganuro wabaye ikigwa ngendera ku cingene abantu abarundi bose b'imihingo yose b'ubwoko bwose baja hamwe kwigina hamwe umwami wabo bamwereka ko ari se barundi ibyo rero bikaba bishimishije cyane kandi wabonye yuko bose bagira bati mu mwakuza umuganuro dushike twatashe turabyifuza yuko bizogenda neza kugira ngo twese twamaze gusubira mu Burundi twese
kubona iki cyumviro kiva mu rwaruka ubihensigura
ndabihisiguro ko rwaruka rubona neza rukanura kandi bavuga ngo kazoza ni kazoza ku rwaruka nibaza ko rwaruka ruriko rurafata ibintu rubishyira mu ngiro kugira ngo ruze rushobore ibyatunaniye
muri ivyo birori vyabereye muri Oasis of Peace Kicukiro mu gisagara ca Kigali kabaye n'akaryo ko gusangira imfungurwa z'ikirundi nk'amateka y'ikirundi ibigori bitekanya amashishwa intete gusangira amata be no kunywa inzoga z'ikirundi nk'insongo n'impeke Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Desire Hatungimana inkuru yiwe mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com tuve mu gihugu cy'u Rwanda duce tugaruka ku makuru avugwa mu gihugu cy'u Burundi aho kuri no wa mbere hatanguye ihiganwa ryo gusiganwa na makinga ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Eroje Wirika neza yakurikiranye iby'iryo higanwa Eroje amahoro ngaho mu Rwanda mu Burundi Eroje
Ego me Diane iryo higanwa nko kuvuze ryatanguriye mu gisagara cya Ngozi no buraro ko bigiye guca Burundi bikaba byitabwe n'ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko igihugu kitabye akari igihugu cya Sudani y'Amajyepfo cyari cyabivuze kuva mu ndwi iheze yuko kidafise ububasha bwo gucikana abantu notse cyangwa abadereva bacu hano mu Burundi ikindi gihugu cyasize ku munota wa nyuma ni igihugu cy'u Rwanda kibanyi cyari cyabuze ko kizongera abadereva batandatu muga ku munota wa nyuma bakaba bavuze ko bataza impamvu abatunganije ibihiganwa bakaba atazo badushikirije hanyuma muri ihiganwa kandi twabwira ko ryagiye kugurwa na President Nkurunziza umukuru w'igihugu nawe nyene yafashe ikinga araheza nyonga iyo metero bigera ku 10 uvuye mu gisagara cya Ngozi ashikaho bita mu rukecho ari kumwe n'abandi bategetsi akaba rero yifatikanije naba yakaba yavuze ko akaryo keza kwerekana ko igihugu cy'u Burundi kimwe amahoro kandi kwa inyabagendwa kandi mbere n'akaryo kunezeza abarundi muri kino gihe twimirije iminsi mikuru yo guheza umwaka y'ubunani na Noheli
uwatsinze iyo higanwa ninde none
iri higanwa kuri inshuro ya mbere Diane ubunyene duhegeye gushika mu gisagara cya Bujumbura tuvugana uwaritsinze ni umuganda uwo muganda ni waritsinze akaba yagize iminota 3 n'amasogonda amasaha 3 n'iminota 26 n'amasogonda 5 akaba yitwa Kagimu Shazi akaba rero ariwe yabaye uwa mbere umurundi yaje ubwa mbere yaje mu kibanza kigira gatatu akaba yitwa Kiza Obed uwo nawe mu byatubwiye byamubabaje nuko ibaza ko ari ku wa mbere mugabo muitunganywa akavuga ko yabaje no kubona ko mu misozi iyo muri Bujumbura nta yabujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rirar hacibikamyo byarukururana bijya mu bihugu byo ngaha mu karere hari gihengo byabaziriye mbere bamwe n'amakinga yabo arahononekarira akanasaba ko kwizi nshuro zize zisigaye abapolisi bakugiza hirya bene ayo mamodokari yabaziriye.
Urakoze cyane gose Roje Urika neza urabandanye ukurikirana ivy'iyo nkuru hama turaza kongera kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Urakoze nawe Diane.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kongere dusimbire kandi mu Rwanda abanyagihugu muri ico gihugu bavuga ko basanga ivyo leta yabizeje ko muri 2020 abanyagihugu bagera kuri 70% bazoba bararonkejwe amatara atariko bizoba bimeze asumta kaboyi niwe tubaza ibindi kuri no nkuru.
Leta y'u Rwanda yari yihaye gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi 2020 abanyarwanda bagera kuri 70% bazaba bafite amashanyarazi. Kugeza ubu abagera kuri 34% nibo babashije kugezwaho amashanyarazi. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko icyizere bari bafite cyo guhabwa amashanyarazi muri iki gihe gisa nk'ikigenda kiyoyo.
Amashanyarazi gamaze nk'imyaka ibiri bamanitse insinga batubesha ko turahita tuyabona ariko ntabyo tubona.
Bamanitse insinga ngo tuzabone umuriro. Zimaze imyaka ibiri none umuriro ndago. Hari naho zitamanitse hamwe n'amapoto garaguye ugeze nk'umuhasi wasanga ibitsinga bitamanitse.
Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana abaturage bavuga ko babariwe bakimurwa bivuga ko bagiye kwacisha insinga z'amashanyarazi ariko bikarangira uwo muriro utabagezeho. Hari abandi bemeza ko bawugejejweho ariko bigasa nk'aho ubabereye umurimbo kuko ufite intege nke ku buryo abifuza kuba bakora imishinga bifashishije ayo mashanyarazi bisa nk'ibitabashobokera.
Ni ukuvuga ngo iyo bakize imashini twebwe turi gukora mbese ndi kogosha nk'umuntu. Umuriro wituzima.
Radio wenda Sanitec iravuga. Televiziyo yo nabazifite kandi baraziguze barazibitse. Ampuri ira radio nini urayireba. Tibayishiraho ngo ivuge umuriro ni muke kogosha ba mabondo bose urabona bafite amasaro. Tubona kari kuzerera. Kari twese dore dufite umusatsi.
Leta ivuga ko yakoze uko ishoboye kose ngo igize amashanyarazi hirya no hino mu byaro ariko nanone hari ibyiciro by'abaturage bitabujijwe gukomeza gucana udutoroshi cyangwa se udutara dusanzwe kuko bemeza ko batabona ubushobozi bwo kugura amashanyarazi cyangwa kwishyura ifatabuguzi.
Cyane ntuza itoroshi cyangwa nabonye amafaranga yo kugura buje nka karyo cyane.
Haje dusitimu kandi natwe dufite amatelefone turamurikisha.
Nyine iyo ubukene buje ntabwo ajya gucana amashanyarazi ufite ubukene.
Iyi kashpa uyimaranye igihe kingana iki?
Ubona asanzemo naratunaho twarakundira gukoresheje urashira ubundarikira kora ko nta mafaranga.
Ntandi ubuze uko ikora kuko utarongera kuyikoraho?
Oya ntabwo nyine kuyikoraho rwose. Ntabwo nongeye kuyikoraho. Bitewe n'uko amafaranga nta rero ubwo sinzi ukuntu nabigenza.
Hano iwanyu uko nabonye mufite amashanyarazi mujye muyacana?
Ntabwo tuyacana. Washijemo. Twacanye batya duha ariko aho washiriyemo twarekeye gucana. Twabuze amafaranga. Kashepo birahari ariko itara ntaririmo.
Ubwo nijoro mubonesha gute? Ntabwo murari cyane mbese ngo mucane amatara amanitse na rimwe.
Twegeje kuyacanaho.
Leta ivuga kandi ko muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 Perezida Paul Kagame yari yizeje abaturage ko bazaba bagejejweho amashanyarazi ku kigero cy'100% mu gihe ubu bafite amashanyarazi bakiri kuri 34%. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko usibye amashanyarazi aturuka ku ngomero z'amazi, leta izanifashisha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba ndetse ari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakaba bazayahabwa nta kiguzi batanze. Minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu rwego rwo kwihutisha gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi, umwaka utaha wa 2018 uzarangira ingo 500,000 zo mu bice by'icyaro zihawe amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba. Twifuje kuvugana n'ushinzwe iby'amashanyarazi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu Rwanda ngo adusobanure neza aho iyi gahunda igeze, ariko amasaha yaduhaye yo kumushakiraho yageze, avuga ko afite indi mirimo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tutse banyuranye mwari muduteze amatwi akabinunga dusozereye ikiganiro cacu hanyu mu ntara cuno munsi. Mwakoze mwe mwatwumviriza, bakoze bamenyesha amakuru bacu batandukanye batugejejeho inkuru mwumvise. Mpinga bw'ivyuma harimo ingenieur ari kumwe na Macbilia Bero, bakoze Hamadiane na Hazoma ari kumwe kuri mikro. Nifatikanije na mugenzi wanje Jeje ni Mukankusi yaraduhagarikiye mu kwifuriza indwi nziza. Turaza kongera amasaha ari imbere mu bindi biganiro.